Murakumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuhuje mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 mudukurikire kandi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 ndetse no kuri internet www.radioyacu.com naho mukurikire aya makuru. Amakuru ni ikiganiro cya Perezida w'u Burundi n'abanyamakuru.
Narabwije muri politiki kuburyo nyine unavuze ati nyine nagije inama abanyamuryango iwacu reka da n'ingingo nafashe uko nzirikana igihugu cyanjye nkabirikana n'icyo ndi n'icyo nziza gukorera igihugu nta bugambo wadigiza abantu ku ngufu kuguraza kuko kubuhaguraje bitambaye cyane.
President Pierre Nkurunziza yari ingozi arashimangira rero ko ataziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2020 mu Burundi. Kandi mu ntara ebyiri icyorezo cyakorera cyateye. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi uyu munsi, President w'u Burundi Pierre Nkurunziza yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru, ikiganiro cyabereye ingozi. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishate nawe yagiyeyo, ubu ngubu ari mu nzira ava yasubira Bujumbura. Turi kumwe kuri telefone. Fidelite, wiriwe neza? Niko, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze iki ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi?
Yavuze yuko bamaze gusiza ibirego umuryango uhorikemo ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Yongera kandi avuga ko yabasize ibirego umuryango wa Afurika y'ubuseruko ko aho hose atanyishikomo iraboneka. Yongera avuga yuko ariko ku ruhande rw'u Burundi igihe u Rwanda rwavuga yuko rutunze interahamwe hoho baje kubitohoza, akavuga yuko ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi gikwiye gukemurwa n'akarere kugira ngo umugenderanire muri rusange muri uyu muryango ugende neza.
Naho se ari amabaruwa amaze iminsi yandikirana na President Museveni, hari icyo yababwiye?
Ego yakivuze ko gatoya, aho yavuze yuko uyo mubano, aho yavuze yuko muri make amakete atagiye atari bo batumye ashigwa ahabona, ariko kandi ko atafitiye aho yategerezwa gushikira. Akavuga yuko bo bishuye umuhuza, bavuga yuko ikiganiro cy'ibiganiro biherutse kuba bitarabu Burundi kubera ko byagiyemo umugwi umwe.
Naho kubyerekeranye no kwimurira umurwa mukuru Igitega, yabahaye igihe? Hari ubwo yababwiye ati bizaba iki gihe n'iki?
Nk'uko n'abashiranganzi yabitekanije nuko bizotangura mu mwaka uza 2019, ariko akavuga ko bizobanza kwemezwa n'inama nshingamateka ikongera bigaca mu nama nkenguzamateka ndetse na sentari yubahirizwa shingiro ikabyiga.
Yanashimangiye rero ko ataziyamamaza, ko atazitoza mu 2020 2022. Byo yabivuze gute?
Yego. Aho ni nyuma yaho hariho bamwe mu bibaza yuko kumbura nk'umuryango aturukamwo imusaba yohava yivuguruza. Aho yavuze yuko naho imusaba adashobora kugaruka ku byo yavuze, kandi ko mu mugambwe arimwo hasanzwe arimwo abandi bantu bafite muri jundi ashobora kumusubiriza.
Fidelite Ishatse, ikiganiro ntabwo twakivuga mu minota ingahe gusa, ni amagambo makeya, ubwo uraza kubigarukaho ku buryo burambuye mu nkuru zo kutwohereza. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.
Ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko hari amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube. Abo bayakwirakwiza bafashe amakuru twatambukije kera, bayita amashya nta ruhushya babifitiye. Imwe muri izo nkuru nigaragara kuri YouTube ifite umutwe byamenyekanye havumbuwe ingabo ziri gutozwa n'u Rwanda zizatera u Burundi. Twitandukanije n'abashaka kuyobya abandi babaha amakuru atariyo. Twiseguye kubo byabyagezeho ingaruka. Turabasaba gushishoza igihe mubonye inkuru nk'iyi tuvuze haruguru. Tubibutse ko inkuru z'ijwi rya Amerika muzisanga ku mbuga zacu zikurikira: internete kuri www.radioyacu.com, Facebook VOA Radio Yacu, Twitter Radio Yacu VOA na YouTube Radio Yacu VOA.
Ibindi rero batwitirira bitari aho ngaho mugenzi wanje Eugenia ababwiye ntimukabihe amatwi ntimukabyiteho ni nkabiriya nanone biri kuri YouTube ngo muri ruratse ntabwo ari byacu murakoze rero mujye rero mushishoza nkuko radio ijwi rya Amerika ibibashishikariza ejo mutazayuba mu Burundi icyorezo cyakorera kimaze gufata abantu 46 mu ntara ebyiri mu minsi itatu no kuvuga kuvejo bundi kuri Noheli Evariste nziko banyankara duhiye inkuru
ko kwitangazo ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu ribivuga ico kiza catanguye kwibonekeza kugerekereza ya 45 kuno kwezi kwa 12 turimwo muganga Tadendi Kumana avuga ko cahereye mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge ahamaze gufatwa abarenga 40
mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge hateye kiza cakorera kuva kigenekezo ya 45 ubu tukaba tumaze kwakira mu bitaro abagwayi 45 muri abo twarashoboye gupima babiri batanguye kwibonekeza aho twasanze by'ukuri bafise ingwara ya korera eka mbere twamenyesha yuko muri abo ari kwa muganga hamaze gutaha umwe twahereye kwakira kandi yakize ingwara ya korera yibonekeje novuga mu gisagara ca Rumonge mu makartie Teba Kanyenkoko hamwe na Gihwanya eka mbere no ku mitumba ya Muturigwa Cugaro na Kibozi yo muri zone Minago hakaba n'umutumba wa Mwange wa zone Kizuka imitumba ya Gatete Mutambara na Makombe yo muri zone Gatete umutumba wa Karonda wo muri zone Kigwena hamwe n'umutumba wa Bisaka wo muri zone Murago uri muri komine ya Burambi
simumana uko gusa havugwa ico kiza cakorera nkuko umutegetsi yabitangaje mu karere k'ubuvuzi kamere ya Bujumbura amaje mu buraruko umuntu umwe aramaze gufatwa muri zone ya Buterere
uyu ndi mugwayi twabonye mu karere k'ubuvuzi ko mu gisagara ca Bujumbura ko mu buraruko asanzwe ari karakurikiranwa mu bitaro bya Prince Jean Charles aho nuwo wenyene tumaze kubona kandi naho nyene turaza gujanayo abajejwe kuvura kugira ngo basuzume kandi bongere bapompe mu mihana na cyane cyane mu Buterere aho twasanze naho nyene kubera imvura gize imisigwa hariho amazi menshi atuma mu buzu bwa sugumwe imyanda iduga hejo
umushikiranganje w'amagara abantu no kugwanya sida avuga ko abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi bagiye gukorera mu turere tuvugwamo ico kiza kugira ndikibandanye kirandagata abajejwe intwaro abasaba guhimiriza bo barongoye kugira bubahirize amabwirizwa y'isuku
tuboneye rero akanya ko gusaba abajejwe intwaro abene igihugu eka mbere n'abasanzwe bashigikiye ubushikiranganje mu by'amagara ya bantu kugira gire ingufu hamwe kugira ngo tubore kugwanisha kiza kandi dutanguye no gushima ko abajeje intwaro abajejwe igipolisi kambere n'abasanzwe bafasha ubushikiranganje twagize inama kandi twasanze ibisabwa byose bihari kugira ngo tugwanye icyo kiza cakorera twasanze mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge haguye imvura nyinshi cyane igatuma ubuzu bwa sugumwe burengerwa n'amazi ibyo rero bikaba byaciye bituma iyo ndwara yibonekeza nko mu gisagara cya Rumonge hose kambere no mu mitumba ihanamiye hirya gisagara icyo twamenyesha kandi abarundi nuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busanzwe bwariteguye kugira ngo mwe n'icyo kiza giteye dushobore kugarukira ku bene gihugu tudatevye dusaba rero abene gihugu gukurikiza ya mabwirizwa y'isuku
ikiza cakorera cama cateye mu duce tugize intara ya Rumonge biturutse ku ikena ry'amazi meza nkuko byemezwa n'abajeje intwaro muri ako karere ko mu manuka bw'igihugu mu kwezi k'umunani uno mwaka nyine icyo kiza cyarateye muri ako karere k'ubuvuzi ka Rumonge gihitana abantu 12 kubarenga 150 bari bafashwe nk'uko amakuru ava mu biro by'ako karere k'ubuvuzi ka Rumonge abivuga Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
Monica,
Muri kirukuri.
Monica, what did you call
urinde wewe urinde urinde
dicewe di mafoza
mafoza
oreka oreki rukuri
uvumela kamana yanje beka ma cha muzu yose kuzana
kandika Ora mi mi traga roba kama wa. Ndaka mana yangu ni kwa mwenyewe baba wa
jua. Ume kani ni nini? Fatu mjango.
Zaha kule bigenda gute.
Ese diharakifari nga ha none raba byose caraye gitwaye caraye kiremetse mbeka mungu wade tuja kuja he
ibiharage bya rumo nibiri mu kuzimu cyarazuye kirakuburira mu mwonga wowe ga ntuze we urubura rumari minsi ibiri yose guyanitse ku mitumba sibana
nimureke amaburi y'ibijumbu yari ngaha yose nari nashize hagati y'ibi biharage mwababyeyira bataragi kubuye byose kiratwa turaguye mu bana mwabantu turaguye mu bana mbega tujya kugira
aho nagenda cyaho hose ntanumwe asiranye n'icyo guhoza umwana
Bajya wa ku musozi wo hijya bobo niwumva ko bari ko bari hakarumwe n'umutumba wose mbega yemwe tuzoronka n'abagira neza badufasha kabuto ngo tuyambye dusubire gutera
uterute umviriza muco uterute ikiga muco nawe ubona kwicitsa ntubona kwicitsa imvura
no kuja hamwe tukaraba ico twokora yamara Sinzi uko bigiye kutugendera no
ku Reka sha mucho wowe uzopfuma usimbira no kwamariza akurengereze nijoro nari mwese
umve bashahutse be
we nawe ntwironke abazungu iyo mu gisagara nayo jo twa na gasore wanje tugiye gutune butonde
Ngira ngo niwe wenyene ntuzo
Oya data wanje. Ikintu cy'abarengero nico kwijanya uko.
Ivyo by'abarengero nafite bije
mu ndababariye kaje waho nababari.
Ugira iyi mvura nibo bayigwishije.
Reka shareka. Ibi ni bihana Imana irikira turungikira nta kindi. Kubera ububisha buri mu marengero.
Reka gutisha vuko bandizi bera nawe. Iki ni kiza cyadushikiye twi. Kandi ntawe cacagu. I'm going to go to the house.
Ega fude. Kopa na wikila neza. Kutiruche eka wa mungu.
Upewa mungu na wewa. Ura urabante choze na mgari mu. Ngeenze kurawamu. Ngeenze kurawamu. Ngeenze kurawamu.
Ya kari.
Utugeze kurawande. Ibiki. Wa mungu. Mwishu kwa nje uusha kutoguma mubandi.
Kubera
ati kubera aho yene ugomba wirohe muri bajya banyabugo
ngo nawe uri mahinda
gute
uri nawe ariko nokuri
gute
wa munsi ndo uri kuranzigura ariko tuzaba dusanga turi ko turarenza urugero mu kwageza banyabugo ngo nibo banyuruje mwana tani cemezo na kimwe dufise none ubu naho ndumbira ngo sinje iyo
oya muho Aja sinari bwumva ibyashikiye mafoza bijya bintu birateye ubwoba Mumuka, Mukariki. So have to sang a turico to fatu in a way. Can't be comedy. Haratangu, Jaman and Nika, Tramura. No, 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 no,
no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
Go say I am home. Can I check out and
you say that? Almost was over to sang about three I am woe. Bakatumara.
If you were not going to be
told, then I would have a song. I don't know. Oh, quit that. I am hungry.
Who could be cause? Jem wanted to touch a tubby Jacko Chan? Like a twander to be told, eh? To love your vija.
Hey, yo, Gasu. Rekam gara tsho wa muhungu. Ukone kone nzi yabaye.
Rekare ka bahungu imana yaraiki.
Ya muswanje.
Ukone yaraiki dusi. Ni gitangaro cy'Imana n'ukuri kwa mu.
Yo.
Arende babwiye.
Yo.
Aho mwebwe byona fuma. Kwa tanzuciye.
Yo,
izu ziri hasi.
Numba rirejo.
Yeye.
Ni ibara. Urumva womega n'umuntu yafashe umwanya akurita fari kurindi. Rekare. Abantu bavuze iyo bava niyo bajya. Nikuri ku Imana.
Yani iba. Ariyo byashite arakunda. Ariko bazi rero.
Sha.
Bazi nababwire.
Gaso.
Reka turabe
ubiriza.
Ubiriza. Reka turabe cyo tukubafasha. Mufume muronka naho mukika umusaya.
Gaso.
Huko.
Nune tugufashe kiga muhungu.
Iyo ngiri bisumari. Maraguca mu fana ndakwiza kwa mabati ya guru. Eh nayo ntayo pi.
Kibasha tubigire gute.
Aya muri cyo mu fash.
No kuri kone yishira hamwe je sinzi kwa ikiriko.
Asore nyatare.
Ushari kiriko gabasha.
Asore natubyire. Ni munyabigega wacu.
Uje kuri cyo kujya kwa situation.
Mbuga umenga ariko.
Je nako ni umvira ko twokwikora kuri tujya twaziganije mu ishira hamwe.
Kuri
ati namara mu gifasha
bwa turaza. Sha. Kugira twabe ko naha
twaje
twofasha. Sha. Atwatewe nikiza. Twatewe nikiza kandi utegeza guhaguruka twese tukakigwanya. Tugahangana nacu.
Jona Gilton, you have a jet gunwar, and it's a good question to work. If you talk to Saddam, there's some one in food.
Beg your become a book of a jet in war. More could keep at the thing here, that's where Ginin. If you want that, that's where the Tuava. Yeah, they had to another together get the Shiki and go to show you. I'm a jet in war now. You are, you saw a shaku of a shisha. Hey, that's why I get it.
Nibyo reka dukora ahubwo rero umwanya reka kutujyana abantu dukora dutangura gukora umwanya reka kutujyana
duhe aho buranze
eh dukore
ariko rero reka duhere ngako abagasore nta mushi tubandaya turabizindi nzu zose zasambuye
yego
tuzikonesere eh gaso wewe banze yindi tuvugana iby'amahera tugendera tore ugihugura ya misumari tukacanganye
nibyo
bitwisa hanu zanye
kwa hanuka
ubuhungiro buje muzobona mu vyeye none burya buzu bwa sugumwe bungahe ubwo nabwo dukwira uko tungana tuce twimenya
eh narinda bihonyoye
mpore
bitwisa hanu kuri beka yemwe bikenya biraho by'abaseruko bazotuva kugakanu cyari
Njirango kuje utoto fashe bijuju biraho twibonye turaye ko twosira muzacu
ego nje wa mafoda
aho
uwo nsigaye nteye nk'intambwe
intambwe y'ingore ko numva ko ari zikara cyane
urazi kurara ndahunje ishyamba nje bukinjuza ataka intona kimwe nitwaje atari umutima w'ubutwari gusa
Basha, mubarengere yo tugira nk'abantu nka 200 bameze nkawe. Ni tuba tugorewe tugorewe ngaha mu buhungiro.
Ompe. 200 bose. Naho buba 10 gusa. Ndazi ko bokora akazi.
Bokora?
Ere buseruko ni mihimbiri. Bupfa kuvuza induru gusa nta nico guma.
Nta nubenge bafite.
Ewe. Akagabo karaho kaga police kari kanjunze.
Aho.
Twagahendesheje ubuyoga twe
nta. Numbarire.
Kaje ako kararongomera. Nahanje ntandajororomba nk'inzoka y'umushana.
Y'umushana?
Kasigaye karabwera bwera nashimusekera.
Kera. Basha, mwene musaza we giti. Urabarengero b'indya munyu pe. Twe tubabemera.
Kukabu rero.
Eh.
Uyo warakoze amakosa.
Eh, kubera iki gamafu.
Kubera nashitse nkakura kandi giti yari yambwiye ko nja gusanga wantegereye. Urazi ko nahatwe kugira ingorane.
Nari ndabiza ariko hari ahantu nari nkubitiye mu mwanya waciye ushika. Nukuri mbabarira.
Uratswe kumfatisha.
Hore, hore.
Urumva narashize. Njamumuka kuri bafunde.
Bafunde.
Yo, icanda bahenda konje mpunga igitero cy'abaseruko.
Ndiko wabwiye.
Uramfite nako.
Yashimpe.
Nabageshe ko naje ho bampakije imana irakinga.
Basha, warabashoboye kweri.
Aha rero bitwa. Hava wiyumvira ngo nje kwasamira za ntete z'ibigori babaterera mu gahekenyo kamengo mwarashitse.
Mumbarire.
Aha nje ku mugambi.
Erega mutama giti yari yameze nk'umbwira bukebuke.
Aha ndi ku mugambi ahubwo mbwira. Ibintu byifashe gute hajya mu ikambi.
Aha rero mafoto. Ibintu byifashe nk'uko nabyifuza.
Gute? Ariko abarengero mwabaye gute? Mubura ubwenge mu bure n'uburi mu kwaha.
Erega muri ibi bizu byo mu ikambi. Bamwe batangura kunyikeka
abandi nabo bakagomba bagomba kumbinza kumbinza bagomba
kuboneka ubaye umwana
iyo bameze nk'abatemera ibyo babwiye iwo turonera ngo bakenyura nyabicucu
harya ntumbona amatwi ngo ndi imbere najye uyu nicaye aho nicaye hose mba ndiko ndateka imitwe
none uwo umaze guteka n'uwe niba utarasha ndagufashe kwenyigiza
basha urumva nabonye batanguye kunyikeka nshafata umwana umwe ngaha mu ikambi ndamutwara
kugira ngo nereke ibicucu kwabanyabuka ari bamunyuruke
aho
umva ibiriko biraza none wamushize
ugira ni kure yo ngaha naye ipfuka toye mu ishyamba nyene
kiyikoje mu kwereke nyereke
kwatawe mbona to mafu
ni fiki
ni kwa bwanje atanyitse
bega
baje bagiye
mari isosi sani ihiyesha hasigaye gatoyi Hige ntagure guteka amafiriti nayo tumugamurire tiyeri ntagira kwishwa n'umubabara hamwe n'inzara
Besha ni twaye mushiraho ho haruzi ko bamwemerera ko abiki
ibaje hariya bamwankira kubera iki hari umuntu yisa ataruko ari kazira ubusaguzwe mugabo shamariza gerageza wihangane sha ureke kugumurira sije ndagusaje ngo gumurira
ariko gashayize uri kero Sio hicho na chumu ya kumana kamana zindaki
meia. Oya shamari, oya mari, zareka kuri ya shamari. Ahuwa ridi ya bumene kumutuwe mari. Igwaya huko, igwaya shira hivira ya mafuta lagu tarukireko, igwaya. Igwaya.
Nisendeka na,
oya shamari.
Nashaka durira na kaya nacho narimbele yeo. Aliko kugira mariaje, ukarana numu kabari mnegu. Mauro mbisari jofre.
Kira getume forte nukua horasha. Ndaji vila babaji.
Kose yanje yari tiyeri nyene urabyo none ko bamutwaye sinumva ko nasubira no kukirinda
umve basha maize ngiravuka kwasitegeza kuyigira nyene kugira ubandanye umuba hafi mu bintu bigoye ari mutsi iyo muta kumenga kihindira imbere y'inzu kamara kendurabe kende kendurabe sha
ife je ndakwisabye ndayiraba ngo ndayigire gute genda wewe hama zana ndaguhindukiriza izo filiti
Aha kwa chuzi kura hajari zihiye. Mari! Igurabe mariza yo! Yo! Manu
wa kwa kwenye! Yo!
Yo!
Daro secha! Ani! Igurabe kwa chawa na nini!
Kwa 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 motema!
Yo!
Mekuwe ngo ni mufi umpa! Yo! Nani ngele wa kwa watu na hawa!
Erega nk'uyu ni tie.
Oya basho ya.
Surprise. Genda mwe bwama. Genda mwe bwama namwe.
Oya oya oya. Bandureke. Bandureke ndavyemere ko ari byo.
Iyo
mwe. Yemere ni byo ya. Inga baze nikuye ku dufriti mama wanje.
Ndunda mutsigeze. Erega ndavyemera ko ari byo.
Nirikarahira kandi. Ibyo nibishika.
Ndagushima mana kuri mana nziza. Imana nkuri mana y'urukundo.
Amen.
Ajye no kugereranya data wera.
Amen.
Urakoze kunzanira umukunzi wacu. Urakoze mwami. Abashimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Amen.
Ndunda mutsere sheri ndunda mutsere.
Ya.
Mwari brazo bukamwe.
Ah, yaje kwatanga kuvuga muni. Yo, funde, we funderi, ngwani cha muraba, nyaruka.
Meka zuba, icho kinu duhamagaye, ni kiki. Ubonye kamyuza nyifacha hanyo chanu.
Ego changaha, wawatari izuja, na kini uyumi.
Nanonu mwote, naroti chaba baji. Nibiki none kumengo wakangu.
Nabaji mbere, ni kakuraba jewe.
Yo, ngwano hemge, ngwano.
Nibiki, nibiki, nibiki,
ngo murabe emeri kaje. Kaje. Eme. Eme. Ingo reka gutinya. Ingo eme.
Mbe kumengo nikakitwibuka.
Yoka ye. Ingo sha eme. Ingo. Uranyibuka. Ndi fundeli. Ndi fundeli. Ucha kenda kuterure. Nda kuterure.
Yaraha hamutse jewe nanje. Emeri mwana anje. Urashonje ndakugaburire.
None kwatavuga ni ingene yahora ari meshi kiganiro nabandi bana.
Ibaze ntuze n'ukuri kwa muntu.
Ni biki? Emeri. Uvuye hehe. Uvuye kayeme. Ninde yakuzanye. Ninde yakuzanye kayeme.
Ninde yakuzanye.
Hemwe. Erekane nagize ubwomboye mwese mushengereye.
Oya ntubwire ubwoba. Ahubwo tere impunzi.
Abo nibiki?
Eh. Wamubonye eme?
Eme.
Eh.
Yo. Eme. Uramwibuka. Uyu ni bitwi.
Byagenze gute?
Uwo guhenda no wakubwira ngo turaze ngere byagenze.
Numba yiye.
Jewe ngiye mbona akana kaza bukebuke. Narinzi ngo ndiko ndarota.
Yo. Mbe kumengo karahindutse. Eme. Ni sawa?
Ahubwo ngira baramuharamuye ntutse.
Zosoboka?
Kwa mubukishije kushika dubu. Nakururi mu kanwa.
Eme, tubwire mwana. Ninde yari yaragutwaye.
Nimbo mureke igihuzo ko yabonetse. Mwebwe nimbona kwaza no wahamutse. Reka kumugora.
Oya cyane.
Nimbo mureke neza. Atubwire.
Tumenye yo yahora.
Menye yo yahora
ari bamutwaye.
Agucanirwa.
Ukeneye. Uko no kumugora wosanga tana abazi. Reka kumwibutsa ntava hamuka gusumba.
Eme, namuze wari yagutwaye. Bijya none.
Bera shamwe mumeze gute? Muha mahoro. Igizire sha eme. Mwebe nimuneze ko gusa yuko yabonetse, sico gifuru.
Oya mugabo bitwi. Do avize tumenye yo yahora. Icyangwa ari bamunyuru. Ereka no hanyuma bogaruka. Yego, bashobora
kuri. Ndagunuka zindi mahinda. Bo urutwumvishe neza ko abanyabugo bamunyuruje.
None sibo.
Ono uri kuvuga yuko tudakeneye kubimisha.
Oya nanka ko mugora umwana ni mu mureke wosanga atana abo yigiye.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokoma mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika ni sose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolence.
La Benevolence ya Burundi murakoze nshuti zacu iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda naha rero kuri iki kiganiro muri kirukuri dushoreje amakuru yakibanjirije n'iki kiganiro nyine birumvikana ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama